Abarundi bavuga ko bahohoterwa bakibwa bagakubitwa ndetse bakanafungwa benshi baba bagiye gukorera amahera aho barima mu mirima y'abatanzania twabaje bamwe mu barundi baherutse kwirukanwa ku butaka bwa Tanzania nyuma yo kurekugwa mu mahohero aho bari bafungiwe muri Tanzania baratubwira uko bimeze
kwinjira biroroshe
kwinjira birashoboka bakakureka ukinjira ariko bakubonanye icyo kibare birashikaba bakagitabura kugira ngo baronke uburyo bw'ukuntu ubakorera mu mirima yabo kuko bafite imirima minini minini bagashaka ko ugenda ubakoreye babanza kugufunga bakagushyira mu igereza kugira ngo bagukoreze uko bishakiye uzoveho umaze ayo mezi y'igifungo bagukatiye
twebwe barazi no bafite amakinga twe tugenda hariya amakinga tuyafise bakatwa kagasigara hariya mugabo twebwe bagenda n'amakinga bayasubirana inyuma atana kimwe bazwe kuvuye naho bugiye mu isoko bagufata kuri umurundo kambuga ibyo ufise mugabo bagiye no baratembera bakagenda
abo barundi barashe ico basaba abategetsi b'u Burundi
leta y'u Burundi arikwiye gukora ikintu cyo kuvuga yuko bavugane n'abatanzania kungene abarundi nabo bagiye hariya ntibabafate nabi nkuko abatanzania ngaha baza ngaha iwacu ntitubafate nabi
Nukuri uburundi butize ikibazo cy'abarundi babemererewe nabi muri Tanzania n'uko n'abatanzania bidegembya mu gihugu cyacu nukuri ni ngorane twarababaye twarabaradufashe nabwo n'umutanzania ahoraza mu gihugu cawe muhuriye nko mu gihugu cawe wowe mufata nk'iki nabo barabe n'ukuri uko nubo dufashe kuko Burundi na Tanzania ni igihugu kibanye turakironderamo nabo bakakironderamo none badufashe nk'uko tuzogiranira imigenderanire gute
niyo nkuru ya Itisia mustanero wa komine Mabanda mu ntara ya Makamba aho Burundi birukanwa baca avuga ko Burundi bafatwa babatavya ngombwa bafise
igihugu ca Tanzania sigihugu ci wabo gacha binjira uko nyene atapapuro na rumwe gukuba mu cyo gihugu bafise bakitorokira gacha ku mipaka nabo inasanzwe ari ku mipaka ruyigi cane cane na Rutana na Cankuzo na Muyinga baragiye guca amafaranga hama nabo igihugu cyose kiricungera kumvuza umutekano baragira imisako nyene bakabona nabantu babayeho batarabe n'igihugu baho ata pasiporo atarese passe umva atakina kimwe kibaye kibaho uburenganzira bwo kuhaba bagasha babirukana rero bo barone babanza gufungwa abonye baba bagiye kuhaba babanza guca mu gasho hajya mwajya mwabonye ari mwafunzwe amezi atandatu yose
niyo nkuru ya Itisia amenyesha ko abategetsi b'u Burundi bamaje kuvugana ico kibazo n'abategetsi ba Tanzania
turagendera mbere menga ari mu kwezi kwa kabiri twaranagiyeyo turabasitanire ku mupaka turabiganira ko turavugana ibibazo n'izo bantu bagenda bagatata agahembo baronse ariko ni vya bindi nyene natwe gwe urya siko twovyemera cyane nta gihugu cyokumera yuko aguma haruja n'uruza rutakontoroye bazubwiye bati basi baje ni bafume baza bace muri commune mubandikira urupapuro mutwandikira twamwandikira mustanteri wa hano dutume basi tume nabukiye ko twese tibare mujya muhana baraje ko baca amafaranga batubwiye bati ngone zo barundi rero umuheruka ari hano bon aho kumpaka duhanye ni commune twabuhirwe eri mu ntara ya Kigoma uheruka baraho nyene muri buhigwa ahimanyopu hafi ahantu bita mu gitambuka hanyene hafi na hafi ariko barakorera ahamaze nk'amezi abiri akira ko narahenga amafaranga ya mbere aca yunguza ubuno mubonera Kigoma umubonera Dar es Salaam umubonera Nzega ahantu hose uko bahehe urumva rero babafatiye hatari ku mupaka ntikoza no kwisigura ngo bikunde
ariko kandi muri abo barundi bavuga ko bahohoterwa harimwo n'abavuga ko bakwa impapuro sinzi ko ari se passé abapolisi bagaca bazitabura ico kibazo murakize
ivyo biti impapuro ni na karese passé kimise 15 akwa nyine no twita ujirani mwema urumva rero ugafise bararengeje maze y'ukweza meza abiri ntiwo kwemere
niyo nkuru ya Etisia aremeza ko umwana w'u Burundi na Tanzania wifashe neza kandi ko abo barundi kenshi bambugwa n'abasuma iyo bariko baca mu nzira z'ikinywabi imakamba mu manuko bw'u Burundi Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika.